Turashimire ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwi muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe ingwara y'ubugaru ubumuga abana bavukana yasubiye kuba ndanse mu gihugu Burundi
ubumuga bw'ubugaru suburozi sumuvumo niwandi bibaza yuko ubugaru bishobora kuba kuri bisigo umuntu yatambutse ni ntazogira abantu babavesha cyangwa babahenda ngo bazobasengera cyangwa babashire mu bwato cyangwa bacice mu sekuru ngo akire cyangwa bamubashire kutundi utundi tugenegene two mu miryango ngo akire yatavuwe aramugara
uyu ni Ladislas Butoyi hajeje umugambi wo kurwanya ingwara y'ubugaru mu gihugu cy'u Burundi atanga umuco kubihuha bivugwa kuri iyo ngwara iyo nguru hirimuzo tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu Rekariko tuyahere kuyagezwe hirya nino ku isi duhereye mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu ayishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo ritangaza ko ibiharuro vy'abandura virusi ya corona n'ivyabo iyo virusi ihitana vyagabanutse ku isi hose ugiranije nuko vyari uwo mugera ugicibu yadukiza umuyobozi wa OMS ariwe Dr Tedros na ho biruko agabisha avuga ko umugera wa corona ataho uraja yemeza ko hakiri umuriyari w'abantu batari candagisha hambavu yabo hari nabo avuga ko batanguye kurambirwa no kwipimisha hamwe no kwikingira hagataho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Buhindi utangaza ko abandura muri ico gihugu cyari kimaze igihe kiza imbere mu bihugu bivugwamo ubwandu bagabanutse cyane kaminuza ya Johns Hopkins ikurikirana makuru y'ubwandu bwa corona ku munsi nayo ivuga ko ku isi hose abanduye corona barenga imiliyoni amajana 531 abo yahitanye bakarenga imiliyoni 6 n'ibihumbi amajana 3 mu gihe abamaze kwicandagisha barenga imiliyari 11 na miliyoni 66. President wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yakeje umwamikazi Elizabeth ku myaka 70 amaze ku ngoma y'Ubwongereza ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Korea ya Ruguru n'andi makungu nibwo bwemeje ko Kim Jong-un yakeje Elizabeth Ubwongereza na Korea ya Ruguru bwatanguye imigenderanire ya kidiplomasiya mu 2000. Korea ya Ruguru iri mu bihugu bike umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri asanze anatwara n'ibindi bihugu birimo Australia, Canada na New Zealand ataragendera aramaze ariko kugendera Korea y'Epfo. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri hari kwa himbaza imyaka 70 amaze ku ngoma y'Ubwongereza yagiye ko afise imyaka 26 vyumvikana ku afise imyaka 36 no mupfasoni wa mbere amaze imyaka myinshi ku ngoma mu mateka ya cami. Ano makuru yose abageze hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikazi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bwemeza ko ingwara y'ubugaru ubumuga abana bavukana yasubiye kuba ndanse muri ico gihugu rapon shasha yerekana ko ku mwaka havuka abana barenga 550 bafise ubwo bumuga bufata ibirenge abanyagihugu basabwa kwihutira gutwara abana bafise ubwo bumuga kwa muganga kugira ngo babagwe ku buntu inkuru tubazumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
abaganga bavuga ko ubumuga bwo bugaru ubuvugwa bugakira mu gihe umwana yavukanye ubwo bumuga ajanywe kwa muganga hakirikare atararenza imyaka 2 itariki 3 ukwezi kwa 6 uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya iyo ngwara ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS risigura ko arakaryo ko gutera kamo abanyagihugu kugira ngo bijukire kuvuza abana bavukana ubwo bumuga muri ntumbero Ladislas Butoyi ajeje umugambi w'igihugu wo kugwanya ngwara yasiguriye bamenyesha makuru ibujumbura ingene ubwo bumuga bumeze n'ingene buvugwa
ubugaru n'ubumuga mvukanwa ufata ibirenge ugatuma ibirenge by'umwana bihindukira bikarabana hanyuma igaheza bigatuma iyo umwana atavuwe umwana atazashobora gutambuka cyangwa atazashobora kugenda ubwo bumuga gushika ntaki nini cyari gutwoga kibutera ariko kenshi icyo tumaze kubona nuko uva ku karonda ukuvuga yo mu muryango umubyeyi umwe cyangwa bose bavukanye ubwo bumuga tuba dufise yo amahirwe yuko mu rubyaro rwabo hashobora kuzaboneka ngo umwana tuba twifuza yuko aza kivutse ariko yakerewe ntarenze umwaka ataraza kwa muganga naho yo yatangwe gutambuka ntabaramenya amagufa n'amakonyero ntibabirakongatara n'igiti mu kirundi baca umugani ngo ikiti kigororwa kikiri gito kwa muganga nta kimwe bariha
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwifuza ko iyo ngwara iranduranwa n'imizi mu Burundi. Raporo yakozwe yerekana ko kuva mu mwaka w'2011 abana barenga 400,000 bamaze kuvugwa bagakira. Ku kwezi ibigo 9 biri mu gihugu bivura iyo ngwara byakira abana bari hagati ya 30 na 50. Ni mu gihe ku mwaka avuka abana bafise ubwo bumuga hafi 600. Kubo babacibaza ko iyo ngwara ifatiye ku bintazi canke uburozi amejwe kugirwanya urafise ico ubabwira
akamutotera bazeye nuko ubumuga bw'ubugaro si uburozi si umuvumo niwandi bibaza yuko ubugaro bishobora kuva ku bisigo umubyeyi yatambutse n'iki no kuvuga ibintazi abo rero batabimenye baraheza bakabandanya ubumuga bw'ubugaro hariya kandi murumva ko bibabaje kuko umwana bawutse ubufasha na cane cane buhari ariko n'ubumuga bushobora kuba buriho nk'uko undi mwana ashobora kuvuga n'ubumuga bw'ubugaro bwose ntihazogira abantu bababesha canke babahenda ngo bazobasengera canke babashire mu bwato canke babacishe mu sekuru ngo akire canke bamubashire kutundi utundi tugenegene two mu miryango ngo akire iyo atavuwe aramugara niba wandi twama tubona iyo turiko turatembera muri ville canke usanga umuntu agenda ku majisho y'ikirenge ujya no kuvuga n'ubumuga butavuwe.
Ibigo bivura ingwara y'ubugaru biri mu ntara za Kirundo, Muyinga, Rugigi, Makamba, Gitega, Ngozi, Cibitoke, Bujumbura na Rumonge. Umugambi wo kuvura iyo ngwara y'ubugaru ufashwe mu mugongo n'icyame mpuzamakungu Kristu Hope Works, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'urunane rw'abagendana b'umuga mu gihugu. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku byijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno dibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mu Rwanda ahavugwa abanyeshuri bagera ku 400 babandanya gutakambira inzego zibishinzwe ngo zibakemurire ikibazo kijanye no kwiga abanyeshuri bemeza ko bari baratsindiye kuja amashuri y'ubu menyingiro ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha ingurane burayibambura ubuyobozi bw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda bwo yamara burahakana no makuru ikigali mu Rwanda dusangayo Eric bagira ubusa kugira ngo atubwire ibindi kuri no nkuru
Abanyeshuri bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bari basohotse ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga izwi nka buruse n'abatsinze hagati y'umwaka w'2019 n'2021 baravuga ko byababereye ikinyuranyo bw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza heki yabamenyeshaga ko batemerewe inguzanyo bavuga ko n'abanyitsura amajyambere yari yarabahaye ubutumwa bubamenyesha ko bari ku rutonde rw'abizishyurira inguzanyo mu bihe bitandukanye izo nzego zombi ngo zaje kubwira abanyeshuri ko mu butumwa babonye habayemo kwibeshya kwa sisitemu y'ikoranabuhanga bakoresha Bwana Fabrice Byiringira ukomoka mu karere ka Musanze yagombaga kwiga ibigendanye no kuzapima ubutaka mu ishuri ry'ubumenyingiro rya Kigali ku Kicukiro
urumva nk'ubwo kugira ngo mbone ibyangombwa byose nasabwaga kubona kugira ngo ntangire ubuzima bwo kuvuga ngo ngiye ku ishuri navuye mu rugo bari bagurishije isambu ubwo iyo sambu ntiyagaruka urumva nabyo biba binshize mu rungo abangabo ntago mba nzi ngo icyo gukora ni iki nk'ubu nubwo ndi mu rugo mpari nk'udahari mu rugo ntibamfata neza ntibanyumva baba bumva ko ibintu byose ari amakosa yanjye urumva rwose ibyo bari kudukorera ni iyicarubozo n'agashinyaguro n'uko dukiniraho ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana Wilson Mugisha we yari yararangije kugera ku ishuri ry'ubumenyingiro ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, yiga iby'amashanyarazi, nawe avuga ko mu myigire yabo badatekanye nyuma yo kubambura inguzanyo bari baremerewe.
Kwiga ntabwo byoroshye, kwiguzi ko utazakora ibizamini, kwiguzi ko isaha n'isaha wataha, hari igihe ufashikayi ukabona ibintu urimo ntabwo uzi ibintu urimo. Kandi twese nyine uko turi ku ishuri ubona nyine dufite ikibazo, dusa n'abantu bahungabanye, ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo, bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko mbere yo kumenya ko batakiri ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga, bari barasinyanye amasezerano n'abanki tsura amajyambere. Ni amasezerano abemerera ko iyo nguzanyo bazayishyura nyuma yo kurangiza kwiga. Bavuga ko buri umwe yari yarasinyiye inguzanyo ingana hafi na miliyoni 8 z'amafaranga y'amanyarwanda yari kuzabafasha mu gihe cy'imyaka 3, bagasigara impungenge ko bashobora kuzayaryozwa batarayaciye iryera.
Urumva gusinyira amafaranga utari no kwigiraho miliyoni nk'izo, mba nibaza ese nzazishyuza? Nagerageje no kwandikira BRD kuri Twitter no ku ma email ariko ntibansubiza. Nyine iyo ugerageje kubandikirwa baza ikibazo nk'icyo nta nubwo bikizo. Kandi muri contract twasinye harimo amabwiriza avuga ko ugusinya bivuze kuba wemeye, bivuze ngo niba ngensinya ko nemeye buruse kuyakira nabo babemeye kuyimpa, gute se bisubira?
Uretse kwiyambaza itangazamakuru, aba banyeshuri bigaragara ko baniyambaje n'izindi nzego zitandukanye basaba ko babakorera ubuvugizi. Uhereye ku mpuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Clado, barayandikiye nayo yandikira HEC. Mvugana na Bwana Evariste mu Rwandashyaka uhuza ibikorwa bya Clado, yambwiye ko batanyuzwe n'igisubizo cya HEC yabasubije. Bwana mu Rwandashyaka avuga ko bazakomeza gukurikirana iki kibazo kugeza gikemutse kandi neza.
Twebwe ntabwo twumva ko sisteme ibeshya, kuko ahubwo hibeshya umuntu ukoresha iyo sisteme. Ntabwo sisteme ishobora kwibeshya ku banyeshuri 400. None ikinababaje ni uko iya mbere yari ibeshye, ibeshya ibahaye inguzanyo irongerera zibaka yakozwe na HEC. Ejo bundi iya BRD nayo iribeshya ibabwira ko ibahaye amafaranga banasinya contract nayo irongerera, avuga ngo mu by'ukuri ngo yongeye ibeshya. Mu by'ukuri bikigaragara ni uko abantu bana bari kubakinira bagapira, ntabwo ari ibintu bisobanutse. Ubwo rero na n'ubu biracyari ikibazo tugikurikirana, ariko ntabwo cyari cyashakirwa igisubizo, kandi turifuza ko cyabona igisubizo gihamye.
Ijwi rya Amerika yanabonye indi baruwa y'amapaje abiri aba banyeshuri bandikiye minisitiri w'intebe bamusaba ko yabafasha gukemura iki kibazo, ariko na magingo aya ntibabonye igisubizo. Bavuga ko nibinanirana bazagana inkiko.
Binabaye byiza twazanagana inkiko, ariko usibye yuko twari twandikiye perezida kuri Twitter tumubwira ukuntu ikibazo cyagenze, tukaba nawe twari dutegereje igisubizo cyiwe. Abo bari gushira nk'icyumweru tumwandikiye, ntabwo tuzi wenda niba ubutumwa bwashorabubonye, ariko twe twanataginzeho bari abayobozi bandi. Byibuze dufite icyizere cy'uko wenda perezida nabona ubutumwa bwacu, kuko turahamye tudashidikanya ko kino kibazo cyacu ashobora kuba atanakizi. Byibuze we niwe waduha igisubizo tukumva turanyuzwe.
Twashatse kumenya iby'iki kibazo tunyuze mu buyobozi bwa BRD, ariko badusaba ko twavugisha HEC kuko kuri bo nibyo byiza. Madame Rose Mukankomeje utegeka inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza tumuhamagara yatubwiye ko yari mu nama ari butuvugishe. Ntacyo yasubije ku butumwa bugufi bumumenyesha icyo tumushakira, nyuma mu nshuro twamuhamagaye ntiyitabye. Gusa mu ibaruwa isubiza Clado ahakana ibivugwa n'abanyeshuri byose, avuga ko abemeza ko bari baremerewe inguzanyo binyuranye n'ukuri kuko urutonde rw'abemerewe rwatangajwe ku gihe. Ikindi avuga n'uko hari abanyeshuri binjiye muri sistemu batabyemerewe n'amategeko, icyafatwa nko kuyihakinga, bikagaragara ko bemerewe iyo nguzanyo kandi bitari ukuri. Mukankomeje mu ibaruwa ye asoza avuga ko uyu mwaka n'abari bemerewe inguzanyo batayibonye bose bishingiye ku ngengo y'imari yabaye iyanga. Iki kibazo kimwe n'ibindi biraza byiyongera ku ruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu burezi bituma ireme ry'uburezi rikomeza gucumbagira. Ni mu gihe intumbero y'igihugu ari ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ndi abafise amashuri yigisha ivy'imyuga muri ico gihugu bemeza ko ibitigira ivy'abana b'abakobwa bahurumbira imyuga bikiri hasi cane. Abigeme bahisemo kwiga imyuga nabo bakemeza ko bacibwa intege n'abataratahura akamaro ko kwiga imyuga ku mashuri, naho ntibafatwe nk'abagenzi babo b'abahungu iyo hageze ko bashira mu ngiro mu ivyo biga. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Vendayishimiye akoresheje Amerika i Kigali mu Rwanda.
nk'ibisata bya mekaniko automobile n'ibyo kubaka usanga ibitira ari bikeyi rero bivaka ku mico bavuga batumukobwa ntiyoja munsi y'imodoka ntiyo kwambara ipantaro ngo yurire
uwo numwe mu barongoye ishure ryigisha imyuga mu gisagara ca Bujumbura yabwije ujya Amerika ko naho bitakimeze nko hambere hahise abakobwa batarijukira kwiga imyuga bitewe n'imico y'ikirundi
ubwo bacu nuje avyiyumvamo ingoro nagira n'izangorane z'imico muco kama ashitse kuri tera ashaka kuvuga ati uyu numukobwa iki ntiyo gishobora
bamwe mu bakobwa bafashe ya mbere mu kuja kwiga imyuga babwije ujya Amerika ko bishimira cyane kwiga ayo mashure ariko bagacibwa intege no mu kibano bavuga ko nta mukobwa wiga bene ibyo
ariwe nyine abakobwa nabona baca ku mateleviziyo biga ibintu byo kubaka bagenda ku mashantye nyine ndumva ndaryohewe nkabona ingene bakora amazi ingene bacapa amaplan y'amazu ncyandaza kubyiga si umuntu uwo ari we wese wibwira ngo uriga batima plombiri aca kugaya ngo kubera iki wagiye kwiga ibi bintu wari wabuze ibindi wokwiga ko kujya kwiga birya bintu ngo bugatusanga si wagiye kuvyiga ubishaka mugaba abantu bo babona umengo ni birofa nyene urimwo
mu kibano nyene vyaragoranye uretse no muhira barangwanije ku buryo bampagarira n'umuntu nyene ngo aze kumpanura kugira ndabivemo camitamo kwiga batima plomberi bakubwira ati none nka wewe uzurira hejuru ku nzu uri umukobwa yaba atari umuntu nyene wabigiyemo bikunze urabadekuraje nka muri pozo usanga nyene baza ngo nabariye abakobwa ngo bariko bariga ibyo ngo bizobashikana hehe
abo bana b'abakobwa babandanya bavuga ko no mu mashuri biga ko bagisigaza inyuma iyo hageze gushira mu bikorwa ibijanye n'ibyo biga
umva biragorana ingene turonka amashanti ingene tugenda ku matere turashobora kugenda ego tukagenda tuvuga tugiye kuvyiga mugabo gacusanga nyene biragoye nkaho twiga gasanga ntibadukurikiranye neza ntitumenye neza uko tubishaka tuvuga twe tugiye kwiga gacusanga tubaye abayede tureko dusomba amatafari nkuko bitari bikwiye kandi twari gukwiye nyene kuja hejuru nyene tukubaka natwe tukabimenya kandi natwe turiko twiga kugira dutere imbere tuve mu buyede tuje mu gifundi turenge n'ubwenjiniyeri byiza bareka kubyiyumvira kuko twese turashoboye nta kazi k'umuhungu nta kazi k'umukobwa
ubundi icuzoba se umuntu akikurabira wewe nyine icuzobejo ni wewe ucigira je nk'ahantu nakoreye stage n'ubu bagoma bampamagara nkabwira ati ndi ku ishuri urumva rero naho nzova ngaha ndafise ahantu hari akazi
umwe mu bafise ishure ryigisha imyuga mu ntara ya Bururi nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko mu bice bya ruguru hoho abakobwa ari bake cane bijukira kwiga imyuga
oya rusangi ibintu by'imyuga nka birumvira cane abantu ba ruguru bitata bisaba bihari mu Burundi ni sekiyo batima byo kubaka no kubaza hanyuma na sekiyo mekaniko tumobile bisanavyo rumva n'ibitata bisaba ingufu usanga biri bijamo cyane cyane abahungu ya nta mukobwa arimo primary
abo bose bakira abanyeshuri baje kwiga imyuga baba abahungu canke abakobwa bavuga ko umwana w'umukobwa agira ishaka cyane ryo kumenya imyuga no mu manota bikibonekeza bagasaba ko bokwitabwaho mu gihe cyo kwimenyereza umwuga ntibafatwe nk'abadashoboye
Usiva kuishaka, ubishaka aravyiga, na avyo mu cyangwa mukobwa, ubishaka aravyigira kandi akabimenya. Pourtant barashoboye. Yego, ivyo mu ngasho na barabishoboye vraiment ngo.
Turabizira mare bitabazana na bagarafa mare bitameza no kuvuga ko babariya dawuka
kandi mate. Twasanze yuko haba mekanisi ari abakobwa ba mekanisi babishoboye. Nshiye nubwenge turavya amanota bafise. Hama ugacho sanga umukobwa ashitse kuri tere ashitse ku rubuga atanguye gusuzugurwa n'abamukoresha bibaza ngo ntabisho Iki nacho dusaba ababakoresha ko bobarabira ku bikogo bariko barakora apana kumuraba kuba ari umukobwa gusa ucuvuga ngo ibintu byashoboye kuko umukobwa arashoboye muri kino gihe
mu bisata bitandukanye nk'ubwubatsi gutunganya amazi gukora imodoka n'ibindi henshi usanga harimo umukobwa umwe gushika kuri batatu mu gihe abahungu baba bashika mu majana arenga ahibonekeza abarenga kuri abo ni nko mu gisata cha informatique na electricité nk'uko abarongoye ayo mashure yigisha imyuga babivuga mu ntango z'uyu mwaka w'2022 umukuru w'igihugu gucu Burundi Evariste Ndayishimiye yarahimirije urwaruka muri rusange kwijukira kwiga amashure y'imyuga kuko ari iryo terambere rigezweho ry'igihugu ndetse kandi umwuga ukanatunganye newo iyo wize neza Thierive Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Burundi havugwa umugambi ugamije gufatanya amatongo abanyagihugu bakarimira rimwe imbuto imwe bagasarurira rimwe. Mu ntara ya Ngozi uwo mugambi watanguriye mu myonga kandi abanyagihugu barashima, ariko bakaba bafite amakenga ku mirima yo ku mitumba. Abajeje uburimyi n'ubworozi barabahumuriza. Desire Hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru.
Uwo mugambi uramaze imyaka ibiri uri kuragerageza mu myonga yo mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu baharimira barashima ko uwo mugambi mushasha wa leta ofisi cyo bafashije. Ndarusanze Joseph arimira muri uwo mwonga aramenyesha akamaro yabonye muri uwo mugambi.
Haje n'umunyagihugu uyu mugambi nk'ahantu maze gukuja umugambi mwiza, kuko tuma abanyagihugu bakorera rimwe bakaronka inzenya abakurikirana abanze bari hamwe. Mwese akoze ukwiwe ntura nk'umuntu agukurikirana, umuntu wese agirwa n'uko nze n'uko abanyigisho kuba n'isi yamaze guhinduka. Hanyuma abantu bamaze gukorera hamwe n'umwavu uraboneka neza, cyangwa inzenya imbuto ugasanga hari abantu babitayeho bakamubwira umuntu yikoranye wenyine, ntuzoronka umuntu aza kuzanira imbuto cyangwa umwavu wakoreye kwa wenyine. Kigira kabiri mbona kimwe cy'ikiza kirimo burya n'ubusima buragabanuka.
Aho mu ntara ya Ngozi imbere yo kugerageza uwo mugambi mu myonga bagasanga n'ingirakamaro, bagiye gutangura kugerageza mu mirima yo ku mitumba. Ku bw'Imana Emile ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi avuga ko ari umugambi wizwe neza uzofasha cyane abanyagihugu mu ntara ya Ngozi batagira ahantu hanini barima kubera ubwishi bwabo. Arasigura ko uwo mugambi utunganijwe.
Ushira amatongo hamwe tuvuga ni hajya abantu usanga bafise amatongo ahereranye naho yo batangana, tugaca tubagirisha inama tukabereka ukuntu umwe wese agumana iwiwe mugabo hageze irima, umwe wese akarima iwe mugabo bakarimira icyarimwe. Tukaca tubabwira imbuto bategereza gutera, tukaca tubafasha mu kubaha bwa bumenyi ku buryo umuntu ariravye yo kwibaza yuko ari tongo rimwe kubera ubwo buhinga tuba twakoresheje mu gutera, ariko ntibiba ari ibyo, ni tongo riba risangiwe n'abantu benshi kuko uburimbi buba bwagumyemo.
Aho biri uko abanyagihugu baganiriye ni Radio Ijwi rya Amerika ntibatahura uwo mugambi ugiye gutandukira imirima yo ku mitumba. Basaba ko leta yobarekera ubwigenge bwo kurima ibyo bipfuza nayo gufatanya imirima, bamenyesha ko ari amayeri ya leta yo kuzobasahura amatongo yabo muri kazoza.
Ibyo ku mitumba ndibaza ntibizoroha, nivyo mwonga ndabona biriko biraturusha ivyo mukumutumba byumenga siheza kabisa nivyo tworohera gose. Ego si byiza kabisa.
Oya nivyo ukunda harimo ibintu biriko biragorana, turabona amatongo bamwe ntibituyanganye, harimo aba babisonzuye babashaka kuba bari torobereza ko twobajya, abandi nabo batabishaka baba bihagiye baba bifishe. Nico gituma rero tutavyemera ivyo bintu. Utera imbuto imwe ntivyo ukunda. Oya
ku bw'Imana Emile arahumuriza abanyagihugu abamenyesha ko uwo mugambi waje ku neza yabo, abamenyesha ko mu gihe bo wijukira iterambere rizobashwaramwo, abivuga afatiye ku mwimbo bereye ujisho uva mu myonga.
Asaba rero abenegihugu gufata nkama uwo mugambi. Murazi yuko ikigugu cacu c'u Burundi gitunzwe hanini n'uburimyi n'ubworozi, rero tutegereza kwerekana bimwe biboneka yuko ubwo burimyi nyene tubukora ivyo navyo bizobonekera hehe mu mwimbu tuzoba twimbura, ku buryo dushobora kuronka ivyo dufungura hanyuma tukaronka n'umusesekara, kugira ngo umusesekara wegeranywe hanyuma ushobore gushogwa hanze mu ntumbero yuko turonka y'amafaranga y'agaciro ayo nayo azogaruka kugira ngo adufashe mu gukora vya bikorwa vy'iterambere.
Uwo mugambi wo kurima imbuto imwe ku banyagihugu baba hamwe umaze imyaka itari mike waragiye mu ngiro mu gihugu cy'u Rwanda gihana urubibe n'u Burundi, kandi abanyagihugu barashima ko wabafashije kugwiza umwimbo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize kwa kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Karibu, jambo. Karibu mkombo taxi, vrema taxi na mureje, likuwa na wangoya kabisa. Karibu mungi.
Merci, merci.
Mama, patwa, wea pana kabisa. Unuwa kisuko kuchafu tu. Sogea nyuma.
Chofi. Yeka nanje ninjiri nga bandi.
Angalia tule kuchafu yote kunayo kumwigia kuhu.
shofe nukuri jenda bizi mpuzu zanje zichafuye ariko nagize ikibazo na jewe si jewe
hivi nyewe itraje lakini hamkwena haya kosa hivi naona taksi yangu ni pubele eh?
Uya nukuri shofe umvirizi na je virane isu ninge na vanu wose bariko barandaba nukuri mfasha ntegeza gusubira muhira kuja guhindura impunzu mfasha nukuri
so when hauna migulu wende nini mnakia mnaleta uchafu kwetu bubu
ngungu iki
nini
twebwe bande twebwe bande
niba itranche barani wengine uko nauliza kwanza sikia ni kuambia kitu kingine unapima tu pele chupa uko nayo hapa kwa barabara naita polisi kweli
ngungu iki
ushanisikia
ariko mana yanje none basi nimba utashaka kuntwara muri taxi yawe uracyakora iki nga ni wogenda ngagariki yini
ndabakia pa juni yue kama kuna hata motari ni shofere matakubeba rudia kero na migulu
bakunumye
Mada.
So.
Yewe.
No.
Unyihanganire byangwe kubona ngo uratuna dutambaro ngo yihanaguze. Akira neza icupa ry'amazi ukarabe mu muntu kineza.
Aho kundumwe. Abantu beze baracariho.
Aya nakibaza.
Yewe. Aha nabizi ngo wagiye
nabuduko. Rekerekere.
Mashani karabiri.
Yewe.
Bakoze cyane.
Nukuri. Eh karaba rwose.
Sukira masukira.
Ntabwo. Eh kuna wacha place moya kuna wacha place moya. Eh. Patron, eh, karibu, yeah. Karibu mkombo taksi. Na watu nyuma drukwa, tunangoya kisha tuende kabisa.
Chofe,
karibu.
Aho watu karibu mudamu, njewa rikuwa sendaba ndetse. Mada, jamo uwe rikuwa sobanza kujeza.
La. Lakina we mesi, angala tukisa nafana nilibu chafu yake.
Mweji, kuwa ya hinda nyegucha kubele mshoferi nazi mgeni wanyo mutei biondo. Unumba makosarai.
Ni kawaida tunawizoea. Buchafu nafata buchafu yenzai. Esko nona, alikuwa propre kushinda. Monsieur, angla tu kwenye na shimama sache, mabitika, sijue mabute. Kwa hawa wae wae ata upansi ati siku ata moya kukua propi.
Ni huwa ringi hebati aya machupa yose nga haa. Kukira mshuwana kufuka nabi watu wabitai. Wene huwa wadi.
Sinibia mdiyo sasa.
Chista.
Mini ko sur 100%. Ke uchafu natoka kwenu tu kabisa. Batu wakwetu wa esuwa mabetize. Batu wakwetu wako civilize. Hala.
Uranyu mbili.
Nanye ndu munyamahanga nanje umodoka yawe rwose sinayikandagiramo igendere pe igendere rwose
yo ona me ba client nyewe te munaenda ona kuba kisa ta umoya basi munenda pinye bote mungu wangu
umba nimukaje ahantu rwose baba barobanura gutyo ahubwo bari batinze no kwivamo nkubwiriyo mitekereza yawe kwikoma bandira shaje ese chauffeur
abe
wowe umuntu aramutsa gushinja umwanda bitari nabyo ntabwo byakubabaze ubutaha ku karimi kawe ubanzuga karage karindwe mbere yo kugira ikintu finja abandi
kandi biba bivuye ku bintu bishizemwe kandi atari byo
si nkibyo byose se nizere ko nawe ingaruka uyibonye
eh arumva
minasikia murudie basi monsieur
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
Kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Akabino ngaya duce dusozera makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari 10 na Jean Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byino mugoro bavyashizwe hamwe na Dieu Donné Cubahiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubike baniwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho utaha
radio yanje radio yawe Naguru shinge kumakuru nyakuri Yeah Ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika